Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwungira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mwiriweho nshuti mwese muduteze amatwi, ni Venuste Nshimiyimana wasuhuza kandi bahikaze mu makuru yacu. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda hashize iminsi itandatu Viateur Mutsindaburi Birengero yavuye iwe kwa kabiri w'icyumweru gishize yitabye ubutegetsi bw'umurenge wa Nyarugunga Bunga mu ntara y'umujyi wa Kigali.
Umugore wa Viateur Mutsindo yagiye kuri ribu kwa kane mu gitondo, aragenda yirirwayo, avayo mu masaha 8:08, naho yahise atubwira ati nimuntabarize noneho kuri ribu ntacyo bambwiye kandi ntacyo barimo kumfasha.
Uwo ni Joseph Matata, umuhuzabikorwa w'ikigo CLEAR kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda gikorera mu Bubiligi. Turamwumva mu kanya. Mu Burundi, abita ku bana bagendana ubumuga bufatiye ku bwonko bavuga ko abo bana kenshi uburenganzira bwabo butubahirizwa, haba mu miryango bavukamo cyangwa mu baturanyi.
Ababyeyi kogira uruhara cyane kugira ngo umwana akundwe, umwana afashwe neza, dutuma bwa bwonko ntibwoba bwarononekaye bwose, ari duce tuba twarononekaye n'utundi tutononekaye.
Uwo ni Frere Jean de Dieu Ngiye, umwe mu bayobozi mu kigo cyo ku Mutwenzi mu ntara ya Gitega cyakira kikanafasha bene abo bana bafite ubumuga. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Umuryango w'ibihugu 20 bitunze kuruta ibindi ku isi bya G20 byaremeranije mu nama yejo ku munsi w'Imana ko bazokora utwigoro twose kugira urucanco rwa COVID-19 ruhabwe abantu bose ku isi. Ibi mu itangazo ryasomwe ejo ku munsi w'Imana ryasozereye inama y'iminsi ibiri. Umwami wa Arabia Saudite Salmani yuguruye iyo nama kuwa gatandatu, asaba ibihugu bya G20 kwiyemeza ko urwo rucanco rugabanganywa ku rugero rungana ku isi. Umwami Salmani ashikirije ivyo mu gihe ku isi yose hamaze kwandura abantu barenga 1,058,000 hamwe n'abababa 1,400,000 COVID-19 umaze guhitana, nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika. Abakuru b'ibihugu byo mu muryango G20 bahangayikishijwe n'uko icyo kiza kizocamwo ibice abatunzi n'abakene mu kukigwanya. Umuryango w'ibihugu bya Buraya ku rundi ruhande usaba gutororokanya intererano ingana $4.5 billion z'amadolari mu ihingurwa ry'incanco, itangwa ryazo, ibipimo no kuvura abandura mu buryo bwihuta. Chanceliere w'Ubudagi Angela Merkel yemeye kuzoterera hafi $5,593 z'amadolari. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemeye gutanga incanco zahinguriwe mu gihugu ciwe. Ubushinwa nabwo bwemera gufashanya muri izo ncacu nyene. Umuvugizi wa White House Kayleigh McEnany yavuze ko Trump yashimikiye ko akenewe gukorera hamwe kugira ubutunzi bw'isi bwongere kunaguka, ariko ntiyavuze ko Amerika yemeye kugira icyo iterereye mu gufasha gusabikanya urwo rucanco ku isi. Watowe kuwa perezida muri Leta Zunze za Amerika, Joe Biden ategekanya kugena abambere mu bazoba muri leta yiwe ejo ku munsi wa kabiri. Byashikirijwe n'umwe mu bafasha biwe ejo ku Imana mu gihe perezida Donald Trump yasabye abarepublikani kumushyigikira mu rugamba arimwo mu butungane, aharondera ko ibiharuro byavuye mu matora byohindukirira ku ruhande rwiwe akabandanya atwara. Perezida yatowe yavuze mu ndwi iheze ko yamaze guhitamwo umushikiranganji w'ikigega kandi yizera ko aserukira abademokrate bose. Mu gihe Biden ari mu myiteguro yo kuba umuperezida agira 46 wa Amerika, perezida Trump yaranse kwemera ko yatsinzwe ejo ku Imana. Uwo mutegetsi yabwiye abayoboke biwe yifashishije urubuga rwa Twitter ko hazoboneka amajwi menshi cyane yibwe, asaba abarepublikani kongereza ingufu mu rugamba arimwo. ariko urugamba kwiwe mu butungane nta vyamwa ruratanga gushika ubu. Imanza zishika 34 yarazitsinzwe canke arazisokoramwo cyane cyane mu mareta barwaniramwo amajwi menshi ayo Biden asa n'uwatsinze. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia yarahaye ikiringo ntarengwa c'amasaha 78 kuva ku munsi w'Imana inteko z'intara ya Tigre zizobe zishikanye canke zizokwibonere ko mu kugabwa ko igitero sindamusiga ku murwa mukuru w'iyo ntara Mekele. Umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yababwiye ko urugendo rwabo rwo gusambura ruriko rushika ku iherezo, abasaba kwishikana mu mahoro. Yabwiye indongozi z'umugambwe TPLF urongoye iyo ntara ya Tigre. Igisirikare cya Ethiopia kiri mu rugamba n'inteko zo muri Tigre kuva ku itariki ya 4 ku kwezi kw'11 igihe Abiy Ahmed yarungika abasirikare ba Ethiopia muri ako karere inyuma yo kubagiriza gutera ikambi yaho ya gisirikare. Abantu amajana baramaze kwasiga ubuzima, abandi bihumbi bahungira muri Sudani kuva icyo gihe. Abagabo bitwaje inkoho barishe abantu 5 bariko barasenga bongera banyuruza 18 mu gitero bakoze ku musigiti mu gihe cy'amasengesho mu buraruko bushira uburengero bwa leta ya Zamfara muri Nigeria. Umuvugizi w'igipolisi muri iyo ntara Mohamed Shehu yavuze ko abasuma b'inka bashikijana bari ku mapikipiki bacucaguye amasasu ku bayisilamu bariko barasenga mu mihana yitereye y'Idutsen gari muri komine ya Maru aho abanyagihugu bari mu masengesho yo kuwa 5. Abanyagihugu ariko bavuze ko abayoboke bangana 30 banyurujwe nabo bitwaje ibigwanisho. Yoherezwa ry'abasirikare muri utwo turere hamwe n'ibiganiro n'abategetsi bahatwara yarananiwe guhagarika ibyo bitero.
Arakoze Aloyse Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri w3 radio yacu @.com, naho ku rubuga rwa Facebook na Instagram adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa 5 kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Amakuru yacu arambuye tuyahere mu Rwanda. Hashize iminsi 6 Viateur Mitsindo aburi birengero yavuye iwe kuwa 2 w'icyumweru gishize yitabye gitifu umurenge wa Nyarugunga mu karere ka Kanombe intara y'umujyi wa Kigali. Amakuru atangwa n'ibigo biharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu aremeza ko gitifu Madame Genevieve Uwamahoro yabwiye Venerand Daniel Dusenge umugore wa Viateur Mitsindo kuwo bashakanye yatwawe n'abakozi ba RIB ikigo gishinzwe iperereza mu Rwanda igihe yamwitabye. Ikigo CLIR kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda gikorera mu Bubiligi kiramutabariza. Joseph Matata niwe umuhuzabikorwa wa CLIR mu kanya namubajije amakuru ya nyuma bafite ku ibura rya Viateur Mitsindo.
Amakuru ya nyuma dufite nuko umudamu we yahamagawe n'umuntu uvuga yuko ngo ari kuri brigade ya Kicukiro, amubwira ko umugabo we hari. Umugore yaramubwira ati ahubwo rekaze kumureba byihuta. Undi ati ntabwo bishoboka, atitegereza kwa mbere nzaguha makuru nkubwire niba ushobora kuza kumureba cyangwa niba bidashoboka. Ati hari ibyo tumukekaho.
Ni ukuvuga rero yuko uyu munsi kuri uyu wa mbere aribwo mumenya amakuru ya Viateur Mitsindo.
Rwose nibyo turabyizera ko azabonekaho nk'uko babivuze.
Ushobora kutwibutsa gato amakuru ya Mitsindo n'uko yaburiwe irengero?
Uko twabimenye twebwe twabimenye biturutse ku nshuti ze yaganiraga nazo kuri Facebook. Babonye umugore we arimo gutabaza avuga ko umugabo we yagiye kwa Gitifu ntagaruke. Yafatiwe kwa Gitifu wari wamuhamagaye, amuhamagara amubwira ati ngwino ndajyayo nk'uko witabaye umutegetsi wawe. Aragenda agezeyo rero ntiyongera kugaruka. Umugore arategereza araheba buracya. Noneho bukeye ku manywa aje kubaza Gitifu ati umugabo wanjye ko yaza nkaba namubuze byagenze gute. Gitifu aramubwira ati yatwawe n'abantu bari baje hano.
None se mwigeze mugerageza kubaza RIB niba uwo muntu koko imufite?
Umugore wa Viateur Mitsindo yagiye kuri RIB kwa kane mu gitondo, aragenda yirirwayo avayo mu masaha 8 n'iminota 8 naho yahise atubwira ati ni muntabarize noneho kuri RIB ntacyo bambwiye kandi ntacyo barimo kumfasha.
Twibutse gato uwo Mitsindo ubundi ni muntu ki?
Mitsindo ni umuhungu w'umukorerabushake wajyaga yigisha abana bakiri bato bari hafi y'imyaka 12, 13, 14 akabigisha ibintu by'imyitozo y'ingororamubiri, ingororangingo, mbese kugira ngo arebe ko abonamo abana bafite inkingo zinoze bazajya mu mikino yindi ya acrobasi, ibintu bya atletisme, kwirukanka by'amarushanwa. Urumva ko hari umuntu urimo gushakisha abana bafite impano.
Ibyo ni ibintu yari asanzwe akora mu Rwanda, n'umuntu uzwi kuba yigaragaza mu ruhame abikora.
Rwose yajyaga abikora akifotora agafotora nabo bana akabishyira kuri Facebook. Ni nuko abantu bamumenye bamubatanya no kumuhereza udupira two kwambika abo bana, abandi bamuhereza udukapu bazajya batwara mu bikoresho byabo. Mbese ubona ko abantu bamukunze bavuga ati uyu muntu arimo kugira abana neza. Mitsindo yaje kumenyekana cyane aho yagiye gukina mu munsi mukuru warateguwe na Madamu First Lady, Madamu Jeannette Kagame, ku munsi mukuru w'abana, uburenganzira bw'abana. Aragenda arakina, baranabakunda abana be. N'ubu rero uyu munsi mukuru wabaye ejo bundi kuwa gatanu tariki ya 20 umunsi mukuru w'abana, yari yateganijwe naho ko azajya gukina, ariko ubura byumva nyine yari yaburiwe irengero ntiyagiye gukina.
Joseph Matata, umuhuzabikorwa w'ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Nirakoze cyane nawe Bwana Venuste Nshimiyimana.
Ijwi ry'Amerika ryifuje kumenya icyo ikigo gishinzwe iperereza mu Rwanda gitekereza ku iburirwa irengero rya Viateur Mitsindo. Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira yatwemereye kuduha amakuru mu masaha make ari imbere, turayabagezaho mu makuru yacu ataha.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Dukomereje muri Tanzania, akababaro ni kenshi mu mpunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mutenderi. Iki ni gihe cy'imvura kandi baba mu mazu adasakaye neza, uko kunyagirwa bibagiraho ingaruka mbi cyane cyane ku bana. Inkuru irambuye mwayiteguriwe na mugenzi wacu James Jovin.
Inkuba barafise no kunyama mu nzu ndetse na mu kazu kava habura aho ndyama.
Ndi mukecuru nta kuntu nyine ndifashije, ndatakanze kweri abayuwe niko tukarukira n'ukuri tugetse kureba.
Abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru, abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye. Muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi, kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo. Zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igera aho ishaka kwica abana babo. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Kandi naho imvura yagwa tukagerekera nyene nakano gatoyi umuntu yibombekezamo inzo no kugwa yaraguye ubuti burimo bwaraboze harigiye gishika nkajya no gusaba indaro ipagakoni ntekamo nakano nyene kubute niteri nafatanganyije imburiguye bukuma imvura yaguye mu ziko ahantu ndyama n'ubusare bwarahezemwe nta nakano ufise n'agasafuriya harigiye bampa nkajya gutira ubusaha nibwo bwo bwose babuntwaye bwose umve n'ibintu by'ibibazo byose nyene
inzira mva ibiti bikavunika kubera umuyaga nk'agahema kagatabuka imbeho nifurira nyagirwa kubera haba hanyagirwa nyene abana imbeho ikabica
natwe bo tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa ibiswasi umuntu yaryama ko biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa abura naho umwana musira nk'ubu nyene n'agafu gusanga kanyagiwe nko mu ijoro ukaca usanga uriko uradodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronke ukuntu wugamisha umwana ugasanga ntihatari nyene nabo hari nabo bavyuka bakugurura ukugama n'abandi bigira nk'abatavyumvise
twumva ugasanga twononekaye wari watwogeje ugasanga ibivu biza birahunguruka biza ku meza ngasaba rero ko wama uroze gasaboneka gahuta guhera nawe ubona gateba no kutugira tukaronka
urabona ntisakaye nyene umuntu arahariya no mu ijoro agira n'ibintu byokoma kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza nacyumva sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tume
nyene nta bushobotsi nyene nta kuntu nyene ndishoboye kwera nta buryamo nta kifise ribereye uwo ngaho nyene nanje ata kuntu nkishoboye kugira ngo fyature nje mu gikondo fyature amatafari ngo ndiyubakire zose byaramburiye
Ishirahamwe na Norwegian Refugee Council NRC njyo likorera mu gisata cyo kuronza impunzi buraro arikiza impunzi zivuga yuko akikiringo cy'imyaka 2 zitararonzwa amahema kibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti kubw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako
basaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa agahema kugira ntitunyagirwe
nk'icyo twasaba nyene nk'abajejwe nyene ibyo kubakira abantu bo basaba bakaduha inzu kweri bo babakoze kuko biragoye
ishyirahamwe Norwegian Refugee Council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania n'ibice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa iryo shyirahamwe ivuga yuko rizokubakira imiryango irenga agati 1,000 mu ntumbero yo kugabanya icyo kibazo mu nkambi ya Mutenderi iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Tugume mu Burundi aho bahimbaje umunsi mpuzamahanga wahariwe agateka k'abana mu gihe abita kubana bagenda n'ubumuga bufatiye ku bwonko bavuga ko abo bana kenshi uburenganzira bwabo butubahirizwa haba mu miryango bavuka mu cyangwa mu baturanyi inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifatanije n'abakunzi bayo muragezwaho na Desire Hatungimana
nkuko bivugwa na Furera Jean d'Odie ngiye yanonoseye ivyigwa bijanye no kuvura hamwe no kugorora abana bafise ubumuga bufatiye ku bwonko hari igihe abana bafatwa nabi mu miryango bavutsemo bakanyegezwa bakisangiza cyane bagatazigwa amazina hafatiye ku bumuga bafise mu gihe botegerejwe kwitwa amazina bereye nk'abandi bana Furera ngiye n'umuyobozi w'ubuhinga mu kigo cyo kumutwenzi komine n'intara ya Gitega ikigo cyakira kikongera kigafasha bene abo bana kugorora ubumuga bwabo
tukesha hari nk'ibyo tubona ugasanga umwana ntibamuha nk'izina ugasanga nk'izina uwo mwana mu muryango bamuha izina rijanye n'ubumuga bwiwe ugasanga ariko amwita ngo ni kajisha
rutwe mwana wese aragerwa no kwa muhamagara izina giwe dufate no kukaroga sanze ariko bari ko ramufungurira bijanye no gufungura ko nibyo bya mbere mu magara y'umwana abandi bagafungura akabangora musigariza uko bavanga ni ntahaga birasaba kumana atazi kujya ntanyaruka bakamugaba inshuro nyinshi kugira ngo nabakwize naho nyine ntibaze bamuha ibidakwiye gasana umwana yamari mu kigo kwa usanga umwana ntibanamuharura mu bandi
uretse mu miryango no mu kibano abana barakumigwa n'urunganwe rwabo kuko hari gihe babatunga gatoke kubera ubwo bumuga hari gihe abana bagereranywa n'abarozi gutyo bakabura uburenganzira bwo gukina n'abandi bana bo mu kibano
ikibano keshi umwana ntihaja gukinira keshi abandi bana bace bamutuma urutoki kujya batuma urutoki mu muryango wiwe kuko arabiyumvira ngo kumbure wabo abavyayo hari abiyumvira kwako kana ari nka karozi biyumvira ati na karozi cako kana n'agapfumu cabaragatanze ko ibiheko ako kana bagatanze ko ikimazi ako kana babandi aho ntibamwakire bakaca bashaka ko kina wenyine ntibamushengwagire akinane n'abandi kuko bishimufasha gutera imbere mu by'imyifato
hari bamwe bibaza ko umwana bita umukihabwenge adashobora kubona ko ariko arakumigwa Furera ngiye avuga ko abiyumvira uko bihenda cyane kuko bene abo bana bababazwa n'ivyo bakoregwa ndetse bishobora gutuma ku mugabo bari basanzwe bafise hiyongera ko umumuga ufatiye kunyifato
arakoze Desire Hatungimana kuri inkuru yabateguriye ari Kigali mu Rwanda afatanije n'inshuti z'ijwi ry'Amerika mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya sport n'imikino reka tuyahere mu Rwanda mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
Mupira maguru ejo ndi kwa gatandatu habaye umukino wa nyuma muri championnat y'icyo cya kabiri ikipe ya Gorilla FC niyo yatwaye igikombe itsinze Rutsiro FC bitego 2 kuri 1 n'umukino wabereye kuri Stade National Amahoro I Remera aya makipe abiri Gorilla FC na Rutsiro FC yahuriye kuri final ni nayo azazamuka mu kicyo cya mbere muri championnat izatangira ku itariki ya 4 y'ukwezi gutaha kwa 12 ku ruhande rwa Rutsiro FC umutoza Gaspar Munyeshema avuga ko kubona uburenganzira bwo kuzamuka mu kicyo cya mbere ari urugamba rutari rworoshye
ndishimye cyane n'undorewe wese kandi uretse nanjye n'undorewe wese yakwishima gukora amateka nk'ayangaya kuva mu cyiciro cya kabiri kujya mu cya mbere ibi byose ni byishimo byari bigoye byari byogoye guhera kera kose yivangamo na korona amakipe yose ubona ko mu cyiciro cya kabiri yose yashyizemo imbaraga so byari bigoye kuva mu itangiriro
Umuyobozi w'ikipe ya Gorilla FC ari nawe wayishinze umuherwe Yusuf Mudaheranwa ashimangira ko ikipe izabihagaze neza mu cyiciro cya mbere.
Ndishimye cyane ko buryo budasanzwe gukora ni bikorwa twakoze icyo twifuzaga n'ikingishi kandi tukigezeho. Ubu ngubu ikiriho ni ukureba aho dukeneye abakinnyi. Muri soko y'ikipe ari nziza abakinnyi dukeneye ntabwo barenze batatu hagati ya 2 na 3 kugira ngo dutangire hanyuma kandi tugakomeza kuyitegura neza nk'abagiye mu cyiciro cya mbere. Cyane cyane ko tutifuza kujya gusura icyiciro cya mbere ngo tugaruke.
Kino ino cha basketball ejo wandi kwa gatatu mu nyubako ya Kigali Arena I Remera hazatangira imikino y'amajonjora mu matsinda ku makipe y'ibihugu mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket naryo rizabera mu Rwanda umwaka utaha amakipe amwe namwe yatangiye gusesekara I Kigali amatsinda 3 niyo azahurira mu Rwanda bisobanuye ko amakipe yose hamwe ari 12 kuko buri tsinda rigizwe n'amakipe 4 itsinda A ririmo Republika Centrafrika Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Madagascar na Tunisia mu itsinda B dusangamo Senegal, Kenya, Angola na Mozambique, naho amakipe ari mu itsinda D n'u Rwanda, Nigeria, Mali na Sudani y'Epfo. Itsinda E ryo rizakinira mu mujyi wa Alexandria mu Misiri, rikaba rigizwe na Misiri, Maroc, Cape Verde na Uganda. Imikino yo mu itsinda C yabereye iyawunde muri Cameroon mu kwezi kwa kabiri, ihuza Cameroon, Cote d'Ivoire, Guinea Equatorial na Guinea Conakry. Tunyarukiye mu mukino wo gusinywa ku magare, umukinnyi w'umunyarwanda Moise Mugisha yarayegukanye isiganwa ryitiriwe Madame wa Perezida wa Cameroon Grand Prix Chantal Bia uyu musore usanzwe akinira ikipe yitwa Saka ya hano Kigali yatangiye guca amarenga yo kwitwara neza muri risiganwa ubwo yegukanaga agace karyo ka mbere kwa gatatu y'icyumweru gishize agaragaza ubudatsimburwa yegukana n'agace ka kane akomerezaho kugeza ku ndunduro Moise Mugisha arimo kwerekana ko afite ahazaza heza mu mukino wo kunyonga igare dore ko ari we wegukanye umwanya wa kabiri mu isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu Tour di Rwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Abakinnyi batandatu ba Team Rwanda bari baserutse muri risiganwa Grand Prix Chantal Biya ni Moise Mugisha ari nawe waryegukanye, Didier Munyaneza, Samuel Mugisha, Joseph Areruya, Renus Uhiriwe na Patrick Byukusenge. Umutoza wayo ni Felix Sempoma. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Kongere huko mu Burundi ejo ku cyumweru nibwo hasojwe imikino igice cya mbere mu irushanwa rya basketball. Ikipe ya Kerne yarangije iyo mikino idatsinzwe na rimwe. Umuyobozi wayo avuga ko byose biva ku ishyaka ry'abakinnyi bagize iyo kipe. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Ku itariki 23 Ugushyingo umwaka wa 2025 Ellen Johnson Sirleaf yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Liberia, niwe wabaye umugore wa mbere muri Afurika watorewe kuba perezida wa Repubulika. Yiyamamaje nk'umukandida w'ishyaka Unity Party muri Liberia, iyo nta mukandida ugejeje ku bwiganze bw'amajwi 50% wongeyeho rimwe. Amatora arongera agakorwa ku nshuro ya kabiri agahuza abakandida babiri gusa sababa baje kwisonga mu majwi mu mwaka wa 2025. Ellen Johnson Sirleaf yaje akurikira George Weah wigeze ku mukinnyi w'umupira w'icyamamare ubone nawe perezida wa Liberia. Basubiye mu matora, Ellen Johnson Sirleaf yatsinze afite amajwi 59%, George Weah agira 40%. Yarahiye ku itariki ya 16 Mutarama umwaka wa 2026 umukuru w'igihugu wa 2024 wari wicaye ku ntebe y'ikirenga ya Liberia. Kuva yatorerwa kuba perezida yaharaniye kugarura amahoro muri Liberia, ateza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage kandi ahesha agaciro abagore. Uwo mwanya w'umukuru w'igihugu yawumazeho imyaka 12 kubera ko yongiye gutorwa muri 2011. Uwo mwaka ni nawo yahawemo igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobeli kubera cyane cyane ko yaharaniye ko abagore bagira uruhare muri gahunda zo kubungabunga amahoro ku isi. Mu mwaka wa 2016 ashigaje imyaka 2 ngo acyure igihe, yatorewe kuyobora umuryango w'ubukungu bw'ibihugu by'uburengerazuba bwa Afurika, ni nawe wabaye umugore wa mbere wicaye muri iyo ntebe kuva uwo muryango washingwa. Arangije manda ze ebyiri ntiyashatse kugundira ubutegetsi, byamuviriyemo kubona igihembo gihabwa abayobozi besheje imihigo kitiriwe umwongereza ukomoka muri Sudani Mo Ibrahim. Abagihabwa bagomba kuba baratowe n'abaturage mu bwisanzure, bararangije manda ntibashake kongera kwitoza, bamaze imyaka 3 bavuye ku butegetsi kandi baragaragaje ko bafite imyitwarire y'ikitegererezo. Uhawe icyo gihembo abona miliyoni 5 z'amadolari mu ikubitiro, kandi buri mwaka agahabwa ibihumbi 200 by'amadolari buri mwaka kugeza apfuye. Ellen Johnson Sirleaf ufite imyaka 82 yahawe ubutumwa mu cyumweru gishize na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo bwo guhuza impande zishyamiranye muri Ethiopia mu biganiro bigamije kugarura amahoro. Ufite mwari mudu uteze amatwi ahandi ho dusoreje amakuru yacu. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dushimire Mukubili ya Baro wadufashije kwegeranya aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, mukomeze kugira umunsi mwiza.